Agustini, Hero Hero, Omuzira Yugi, Hero Yugi,
Zenzo Panyo,
Nini wewe nka tata wanjeni.